bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda muriko mutwumva kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya Bose. Ikazi mu makuru yo kuri uno mugoroba mugiye gushikiriza na Jwe Diane Nininahazwe. Amakungu uno munsi yahimbaje umunsi wahariwe abagendana ubumuga. Bamwe muri bantu nikora b'abarundi bagendana ubumuga bakaba baranahunze bakomerewe na byinshi birimo n'ingaruka z'ikiza cha COVID ya 19.
Mu bisanzwe benshi ntibagira icyo bakora, benshi barikumira. Urumva naho bari bakora utuntu i Burundi, ubu nta kintu na kimwe bafite bakora, nta n'uvuga ati tubarondere.
Uyu ni Spencer Ndayininahazwe aserukira impunzi z'Abarundi mu karere ka Bugesera kari mu buseruko bw'u Rwanda. Mu gihugu cy'u Rwanda nyine, amashyirahamwe akorana n'abagendana ubumuga yemeza ko hakiriho kasorobo mu gutanga inyigisho ku bana bafise ubumuga batandukanye. Turabigaruka ko naho aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika havugwa dosiye y'umukobwa wa Perezida Donald Trump yagirizwa kuba yakoresheje nabi amafaranga y'imikwa rya se wiwe mu 2017. Ibi byose turabigaruka ko handi hato, mube hafi y'amaradiyo yanyu. Amakuru yacu reka tuyahera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho Ivanka Trump, umukobwa akaba n'umuhanuzi wa Perezida Donald Trump, yagirizwa gukoresha nabi amafaranga yari agenewe bimwe mu birori bijanye no kurahiza se wiwe nka perezida wa Amerika. Umushingwamanza mukuru muri leta ya DC ariwe Carl Racine yemeje ko Ivanka yatanguye guhatwa ibibazo bijanye n'ino dosiye kwa kabiri w'inondwi abanje kurahira no kwemeza ko amakuru yose aza gutanga ari ukuri. Uwo mushingwamanza tumwe mu turorero n'ivyagirije atanga harimwo amahera yatanzwe byitwa ko ari ay'ibirori byakurikiye ukurahira kwa Trump mu 2017 ariko aja mu mufuko w'umuryango wiwe bwite. Nko ku mugoroba w'igenekerezo rya 20 kwezi kwa mbere mu 2017, Trump arahira. Carl Racine yemeza ko fakture yo kwivuna akanyota hagati y'abana bakuru batatu ba Perezida Trump yagagamishijwe. Kuri uyu mugoroba iyo fakture yo kwivuna umusase hagati y'abo bana biwe batatu aribo Donald Jr., Ivanka Trump na Eric Trump kwabereye ku ihoteli ya Perezida Donald Trump i Washington DC irenga amadolari 300,000 nk'uko uwo mushingwamanza abandanya abisigura. Muri rusangi amafaranga ibiro vyo mushingwamanza bishaka kugaruza vyemeza ko yakoreshejwe nabi no miliyoni w'amadolari. Umuvugizi mu biro vya Perezida Donald Trump abamenyesha makuru babajije ivyino dosiye yirinze kugira ico avuga mu gihe umurwi wateguye ivy'ibirori vyo kurahira kwa Trump wemanga ku ruhande rwayo ko amafaranga yose yakoreshejwe mu muco kandi atasesagura canke inyuruzwa ry'uruceri na rumwe ryabayeho muri iyo dosiye. Muri Turukiya naho perezida w'ico gihugu Tayyip Erdogan afise imigambi yo kugendera igihugu bicuditse ca Azerbaijan inyuma y'agahengwe mu ntara ya Nagorno-Karabakh. Ibindi kuri ino nkuru na mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Azogendera ico gihugu hagati y'itariki 9 n'itariki 10 ezo ku kwezi kw'12. Iyo nkuru yatangajwe n'ibiro vyiwe uno munsi kuwa kane. Itegekanijwe ko abonana na mugenzi we Ilham Aliyev. Nigo rugendo rwa mbere ruzoba rugizwe n'umutegetsi wo mu mahanga ku mugwa mukuru wa Azerbaijan Baku kuva amasezerano yo guhagarika ingwano hagati ya Armenia n'ico gihugu atewe kwigikumu mu kwezi guheze. Amasezerano yaratumye ingwano ikomeye yamaze indwi zitandatu ihagarara. Armenia yemeye kuva mu bice bitari bike byarimwo amatati mu karere ka Nagorno-Karabakh. Turkiya iracuditse cyane na Azerbaijan kandi yarashigikiye cyane uburenganzira bw'ico gihugu kuri iyo ntara catakaje kubanya Armenia baciyongoye ko mu ngwano yabaye hagati y'umwaka w'1988 n'umwaka w'1994. Perezida Erdogan azokwitaba kandi defile y'igisirikare ca Azerbaijan izobera ku mugwa mukuru Baku ku munsi wa kane w'indwiza igihe ico gihugu kizohimbaza intsinzi yacu.
Urubuga rwa Twitter rwashizeho ayandi mategeko ngenderwa ko kubayirukoresha gweru no munsi birabujijwe gucisha kuri urwo rubuga ikintu cyose cambura ubumuntu abandi bishingiye ku bwoko canke inkomoko. Inkuru tubaza mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Twitter yatangaje ko izagisiba ubutumwa ubwo ari bwo bwose bukomeretsa abayikoresha bazajya bayitungira agatoki kandi ko nayo ubwayo izajya ibyikurikiranira. Yongeye ko bibaye na ngombwa yafunga konti z'abatubahiriza amategeko yayo. Twitter iragira iti ubushakashatsi bwerekanye ko imvugo zambura abandi ubumuntu bwabo bishobora kwangiza isi tubamo. Niyo mpamvu dushaka gukora ibishoboka byose kugira ngo abantu bumve ko barengerwa. Amategeko mashya ya Twitter ariyongera ku yandi nayo agamije gukumira imvugo zikomeretsa. Mu kwezi kwa gatatu gushize yari yashyizeho abuza kwibasira abandi kubera imyaka y'amavuko yabo n'abagendana ubumuga cyangwa se izindi ndwara. Naho mu mwaka ushize w'ibihumbi 2019 Twitter yari yatangaje amategeko abuza abantu kwibasira abandi kubera idini ryabo cyangwa se indi myemerere yabo.
Barakoze bagenzi bacu kuri aya makuru yose bahejeje kudushikiriza agezwe hirya n'ino ku isi yose. Ndabibutsa ko mushobora kongera kwimva kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, adresse ya YouTube yacu, Instagram na Facebook ni VOA radio yacu. Mu kanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Amakungu yahimbaje umunsi wahariwe abagendana ubumuga mu gihugu cy'u Burundi. Habari muri uwo muce biteje imbere biciye mu myuga batabariza abagenzi babo basegerereza mu mabarabara atandukanye. Inkuru ijuru rya Amerika yateguye iciye ku bakunzi bayo mu Burundi turayisomerwa na mugenzi wacu Désiré Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Bamwe mu bagendana ubumuga butandukanye bamaze kwijukira imyuga bavuga ko babayeho kandi babeshejeho imiryango kubera imyuga itandukanye bakora. Bernadette Nzokira arongoye uruganda rwo kubarira impuzu no gukora ubundi bugenegene rukorera muri zone ya Rohero mu gisagara cha Bujumbura. Avuga ko we nabo bari kumwe bariko baratera intambwe naho hari intambamye zibabuza kuronka abagura ivyo bahingura mu ruganda.
Icyo novuga ko cagenze neza cambere nshima nuko tukiri kumwe. Ego mugabo ibibazo byo ntibyari bibuze kuko tumaze gutangura twarakoze. Mugabo gukora dukora dufise umuntu yitwa ko ari imbere yacu mugaharagera igihe atubwira ati ubu rero ndabarekuye nshaka ndabe muje muri autonomisation donc mwibe ko mugerageze gukora murondera uburyo bwa rero twagiye turahura n'izingorane zageze iraba mu gihugu. Urumva tugeze ahantu twokoze haciye haba bya 2015 ivyo rero byaradutumye tutakora neza kuko uruja n'uruza rw'abantu ntigwasubiye kumera neza kandi twebwe ibintu dukora kenshi ni ibintu bihurumbirwa n'abanyamahanga. Ego twari dufise na marché yo mu Butaliyani hariho ishirahamwe gitwaye komijya ridufashe mu mugongo naryo nyene ryabaye nk'iriturekuye kuko turacari ko turakora turacari ku rubuga. Haragiyemo n'iki kintu cha corona naco nyene caratumye haba ingorane nini nyacane kuri ibi bikorwa dukora.
Abakora umwuga wo kubarira muri urwo ruganda rugira rukwiza imyaka 10 barashima ko batare mu ibarabara basegerereza nk'abandi bagendana ubumuga baza barabigize umwuga. Anne Marie Nduwimana agendana ubumuga nino mufakazi afise abana bane yibaza ingene ibintu babyifashe mu muryango yatijukira umwuga. Uwo mukenyezi Nduwimana afatika ukuntu abayeho yemeza ko abagendana ubumuga bashoboye.
Abagendana ubumuga muri kino gihe tugezemo turashoboye, mbere turashoboye gusumbya n'abatabugendana ubumuga. Nkajewe ndiko ndaraba ibintu dukora ngaha, hari abantu batagendana ubumuga iyo bashitse ngaha banabitangarira. Hari igihe bihora bishika tukagenda nko mu exposition, ukazibona umuntu ariko araza kuraba bya bintu akabona ko bure nk'umuntu ahagaze kuri bekiye zibira ariko aramwereka ibyo bintu twakoze. Ukazabumva ariko arakubwira ngo n'ibyo bintu nimwe mwabikoze. Twege rero abantu bagendana ubumuga aho tugeze muri kino gihe turashoboye cyane, ahubwo hari hageze aho abantu batagendana ubumuga budufata mu mugongo bakadushigikira muri ibyo dushoboye kugira ngo dushobore gutera imbere gusumba uko turi uno munsi.
Abagendana ubumuga bari bakwiye kuva mu bibanza bitandukanye bicaramwo batega amaboko abarengana bagakora imyuga mito mito yobabeshaho. Nzokira Bernadette arongoye uruganda rwo kubarira rwitiriwe Umwizero aratera kamo abagendana ubumuga nkawe.
Kubona hari habariko baradandaza ubu muri iyi minsi hariho dukwe twinshi turimo abantu bamugaye usanga yicaye asutuntu imbere y'iwe ariko aradandaza bijya nta muntu n'umwe byonanira. Muri uko gusaba urashobora kugira amahigu ukaronka amafaranga akwiriye ukavuga uti jengi ntangure ndandaza agasukari cyangwa ivyamwa. Muri ico gihe nimba harya wicara uri kurasaba umwe ashobora kuhicara wafisuru tarori kubiyoba bikaranze kadandaza biraruta ko baguha kuko baguhaye ni nkica ntikitsi kandi nibintu bizokugumiza hajya ntuzigera uhapfa
ivyo biruko mu gihe leta y'u Burundi yateye igikumu ku masezerano n'amategeko agenga gateka k'abagendana ubumuga urunani rw'amashirahamwe y'abagendana ubumuga mu Burundi IPHB risabishirwa mu ngiro cy'ayo mategeko Adelaide Nyigina arongoye urwo runani akabona ko hakiri kumigwa kuri uwo muce w'abanyagihugu
abantu bagendana ubumuga muri rusangi n'abantu usanga bakomirigwa mu kibano mu iterambere gasanga imigambi itandukanye ariko irategurwa iribagira abantu bagendana ubumuga narije yuko abantu bagendana ubumuga bakenerwa ibintu bitandukanye bivanye n'ubumuga baba bafise usanga iyo hategurwa imigambi bafata muri rusangi mugabo ntibamenye yuko hari abantu bakenewe ibindi byongera ko mukoroherezwa kugira ngo baje ku rugero rumwe ku burenganzira baronka uburenganzira bumwe cyo kimwe n'abandi bene gihugu mu ncamake sinovuga ngo abantu bagendana ubumuga ngo byinshi byarakoze umuga bitari bika biramaze gukogwa kugira ngo umuntu agendana ubumuga ashobore gufatwa nk'umuntu kugira gaciro
mwijambo leta yashikirije rijanye no guhimbaza umunsi mpuzamakungu hari wabagendana ubumuga umushikiranganje ajejwe ivy'agateka kazi na muntu ashikiriza ko hari intambwe mu bijanye n'agateka k'abagendana ubumuga umushikiranganje Mère de Sabushimike ariko akavuga ko impingi kinini ndende kugira abagendana ubumuga baronswe ivyo byose bakeneye
naho ariko harakogwa byinshi nko kugorora no kuronsa abagendana ubumuga ibikoresho byo kwiyunguruza gushigikira ibigo n'amashirahamwe z'abagendana ubumuga mu kubaronsa uburyo bujanye no gushira mu ngiro imigambi yo kwiteza imbere impinga iracari ndende uravye ingene abagendana ubumuga bangana hamwe n'ibyo bakeneye ufatiye kubumuga bw'umwe wese aha rero umwe wese mu bimuraba rusabwa gushira ingufu hamwe kugira ngo dushire mu ngiro ya politike n'indinganizo y'ibikorwa biciye ubwa mbere mu kwerekana urupapuro rw'inzira duhurijeko
icivugo cy'umunsi mpuzamakungu hari wabagendana ubumuga uno mwaka mu Burundi kikabari dukure inzitizi zose zibuza abagendana ubumuga gushikira iterambere ridakumira kandi rirama
Désiré Hatungimana urakoze kudusomera iyo nkuru ijwi rya Amerika yateguye iciye ku bakunzi bayo mu gihugu cy'u Burundi tukivuga ku byibazo byugarije abagendana ubumuga mu gihugu cy'u Rwanda amashirahamwe akorana n'abagendana ubumuga yemeza ko hakiriho intambwe yo gutera mu gutanga inyigisho ku bana bafise ubumuga butandukanye inkuru ya mugenzi wacu Asumta Kaboyi ari Kigali mu Rwanda
Imiryango inyuranye ihagarariye abafite ubumuga butandukanye bongeye kugaragaza ko bishimira intambwe bagenda batera irimo ko hirya no hino mu gihugu hagiye hubakwa ibikorwa remezo bibafasha kugera hose mu gihugu ariko bagihura n'ikibazo gikomeye mu myigire y'abana bafite ubumuga iyi miryango igaragaza ko henshi mu mashuri yo mu Rwanda hataragezwe imfashanyigisho zihariye kuri aba bana ndetse ko no kubona abarimu bahuguriwe kwigisha abana bafite ubumuga bikiri imbogamizi mu kiganiro abagize iyi miryango bahaye itangazamakuru ku mugoroba uri wa gatatu buri muryango wagaragaje imbogamizi uhura nazo mu myigire y'abana bafite ubumuga Samuel Munana uyoboye ishyirahamwe ry'abafite ubumuga bwo kutumva no kutabona yari mu ijwi ry'umusemuzi we agaruka ku ngorane abana bafite ubumuga bahura nazo
ugasanga abana mu ishuri umwarimu ubigisha ntarimo rw'amarenga zita abana 90% bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga bavukira mu miryango y'ababyeyi badafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga kandi babateye ntabwo bazurimirwa amarenga ubwo se umwana ziguruye rurimo abarimu bamukosora bakamuha zero kubera bitewe n'uburyo yanditse urwo rurimo ugasanga abana bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga baratsindwa cyane hanyuma kubera za mpuhwe bakavuga ngo yo reka tumwimure
izi mbogamizi bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga bafite bazihuriyeho n'abafite ubumuga bwo mu mutwe Ntiziryayo Peter umuyobozi w'ishuri rya Gatagara rimwe mu ryigisha abana bafite ubumuga bwo mu mutwe wasobanura ko amashuri y'aba bana akiri make mu gihugu
ari kugeza uyu munsi amashuri aracyari make n'amashuri niyo yaboneka abana bafite ubumuga bwo mu mutwe bafite ubushobozi buke bwo kwirwanaho ugereranyije n'abandi bantu bafite ubumuga uyu mwana ishuri ryo musibonetse rimwe mu karere rikaba riri mu murenge umwe n'urugero wakaba atuye mu wundi murenge ntabwo yabasha kugeza kuri rya shuri ngo nicyure.
Ibibazo byagaragajwe n'abahagarariye imiryango inyuranye yita ku bibazo by'abafite ubumuga byiyongeraho n'ibiterwa n'imiryango igiheza ababana cyane cyane abatabona. Bwana Mukeshimana Jean Marie Vianney akorera umuryango w'umwe nyarwanda bw'abatabona.
Dufite ikibazo cy'imyumvire twebwe y'imiryango nyarwanda, usanga ahantu umwana utabona ari we kugira ngo azajye ku ishuri baramureka, ko n'ubundi baravuga ngo bagiye kumuta amafaranga y'ubusa, ugasanga bigishije bene nyina we ntahagiye.
Nubwo biri uko ariko, leta yatangiye kwita kuri ibi byiciro ishyiraho gahunda zabo zihariye, ababyitabiriye mbere bakagira n'ababyeyi babibafashamo ubu bageze kuri. Urugero ni urwa Madamu Mukanziza Venancio ufite ubumuga bwo kutabona, afashijwe na leta n'ababyeyi be ubu yaraminuje.
Njye nyine nanjye kuko nagize ubumuga nari ndi muto imyaka 5-6, ariko nagize amahirwe mbona ngeze ku ishuri baranjyanye, hanyuma rero mbasha gukurikira inyandiko ndi mutoya, mbasha kuyikomezanyamo n'amashuri yanjye yose. Urumva twarangizaga secondaire kubera ibyo bibazo byo by'imbogamizi batarabasha kumenya ko batabona biga mu makaminuza, bamwe bakicara nk'umwaka ugasangaje nk'indi promotion tukagwira gutyo. Rero bamwe bari kiye abandi bari Butare. Njyewe masters nakoze ubundi kuko nize uburezi muri kiye yari special need education, nashaka kumejaringa mu bijyanye n'uburezi bwihariye. Rero njye natangiye masters uburezi bwihariye mu Rwanda butaraza, ubwo rero biba ngombwa ko njya kubyigira muri Kenya.
Nyuma ya kaminuza, Mukanziza ni umugore wubatse afite umugabo n'abana 4, kandi yemeza ko yiteje imbere nubwo abana n'ubumuga bwo kutabona.
Urabyuka ugategura abana, bamenya ngo uniforme zabo ziratunganye, zirasa neza, muri weekend barazitunganya, cyangwa nawe nimba nta n'umukozi ufite uzigufura. Dufite intoki, abafite ubumuga bwo kutabona nta kindi kibazo, tuzigufura, tuzi gukora buri kintu cyose. Ndayitera rero ugakora isuku, gukoropa turabizi, tukoropa neza cyane. Nyobe ko hari benshi batayifite iyo masters mfite, ni nk'umugisha Imana yampaye. N'ikindi cyose na ministre rega namuba nkuko abandi bamuba, nta gitangaza kiri muko bayobora nanjye nabikora. Nibyananira ntibigutangaze ko hari umwana ushobora gushikisha igipesi nyina ntakimudodere, ariko ngiye ibyo ntago bishoboka, ntakimudodera kandi akagenda.
Kugeza ubu leta yategetse abubaka korohereza abafite ubumuga bunyuranye kugira ngo babashe kugera mu nyubako zabo. Uburyo bwo korohereza abanyeshuri bafite ubumuga bwashyizweho nubwo butaragera mu mashuri yose yo mu Rwanda, ndetse abafite ubumuga barahagarariwe mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda. Mibare iherutse y'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurisha mibare igaragaza ko kugeza umubare w'abantu bafite ubumuga bagera ku 145,000 na 256. Asumta Kaboye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Uyu mwaka rero ihimbazwa ry'umunsi wahariwe abagendana ubumuga uhuriranye n'ikiza cy'umugero wa COVID-19, ibihe ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rivuga ko bitorohereje abagendana ubumuga na cane cane abasanzwe ari bantu nikora nk'impunzi. Mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru yaganiriye n'impunzi z'abarundi zigendana ubumuga zahungiye mu gihugu cy'u Rwanda.
Twebwe abamugaye ntidushobora gutagwa nk'ibihunda, naho tumugaye ku mubiri mugabo mu moto.
Impunzi z'abarundi zahungiye mu Rwanda mu bisagara bitandukanye bafata indirimbo nkangendegwa ko kuri bo kubera bagendana ubumuga barenga 200. Ku munsi mpuzamakungu bahariwe Space Ndayine nahaze abaserukira muri komite serukira impunzi z'abarundi mu karere ka Bugesera mu ntara y'Uburasirazuba yiganiye Ijwi rya Amerika ingorane bahura nazo mu buzima bwabo bwa minsi yose.
Mu bisanzwe benshi ntibagira icyo bakora, benshi barikumira, urumva naho bari bakora utuntu i Burundi ubu nta kintu na kimwe bafite bakora, nta n'uvuga ati tubarondere. Hariho nk'abashobora kuza bakavuga ati turondere abamama b'abapfakazi cyangwa abakobwa babyariye mu rugo, nta muntu ndabona avuga ati ni mwandike abantu bagendana ubumuga tubaha agafashanyo, tubakure mu nzu, tubahe icyo bakora, kuko nta kintu na kimwe badashoboye. Hariho imyuga myinshi boshobora, hariho n'ababarize barashobora kwigisha, n'abatabagiye mu ishuri hariho imyuga barashobora gusudira, kubarira, barose nkuba ha mama mashini canke ibyo bindi byose nta kintu n'ikimo batashoboye.
Adelphine Konji umufasoni yahungiye mu kare kahuye mu ntara y'Amajepfo numwe mu batahuye ko bafise byinshi bashoboye naho bitamworohera kubera afise icuma mu kuguru kimufasha gutambuka buke buke akagendera no kuri bekiye aragerageza gukora umwuga wo gushona impuzu.
Ni byoroshye cyane kubera nyine ukuntu eta dufise no kwicara umwanya umva position tuba turimo nitworohera gose birashika mbo tukifuza gukora dufate gukora nka byinshi mbwaho kubera iyo eta aragera ahantu umuntu kumvuri kurababara ufise ububabare bwinshi ntucukora cyane wakora ugakora dukeya ntukore nk'uko wari ubyifuza.
Na mugenzi we Albert yaratahuye iryo banga adandariza impuzu mu isoko riri mu Irango aho nyene mu karere ka Huye.
Ikigorana cyane no mutahe kubera nta mahera dufite gucuruza umuntu aba yicaye kubera impuzu ntizigomba kugumuterura nk'imizigo bushye buke nyene arasiyo ariko nk'ubu kubera ari igihe cyo cy'abanyeshuri batangura nyene umuntu yagize imana aronka kabonga akagurira abana ugaca nyene. Ariko biragerageza bisumba kuguma umuntu yicaye ntushobora kujya aho ngo uvuge ngo ufise ubumuga reka ngume nicaye aho ngaho ka ufise umugore ufise abana usumira.
Mu guhimbaza umunsi wahariwe abagendana ubumuga uyu mwaka itariki zitatu kwezi kw'icumi na kabiri ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yafatiye ku kivugo kivuga kiti twubake ubuzima bw'inyuma y'ikiza cy'umugera wa korona atanumwe akumiriwe. Ku bwa Antonio Guterres umunyamabanga mukuru wa ONU umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri niworoheye abagendana ubumuga kubera icyo kiza cya COVID-19. Abagendana ubumuga mu karere ka Bugesera bemeza ko icyo kiringo cya COVID-19 kitababereye cyiza.
Ujanye n'abantu batagendana ubumuga mu kazi urumva nabo ko batotora ugendana ubumuga. Ku bagendana ubumuga nta muntu yigeze avuga ati abantu bagendana ubumuga tubaha akantu bakore canke tubahe icyo bojya ari udufaranga dukenya muri COVID. Ego cyane cyane dukoze ko abo bantu bagendana ubumuga hariho abana benshi batiga n'ababyeyi babo barabanyegeza n'abo bandi bafite ubwo bumuga bwo mu mutwe bakabajyana mu masantre d'handicap basi.
Patrick Muhizi agendana ubumuga bwo ku kuguru ahanura bagenzi we kugerageza kwibeshaho no mu bihe bitoroshe.
Tuba twahunganya n'imiryango kandi imiryango haba harimo abana bakeneye kwiga bakeneye kufungura ko ibyo nkenera ubuzima busanzwe nivyo n'umuntu akomeye akenera. Jewe nari umu engineer electromecanicien narakora ibintu bya electricite bisaba ko nurira hejuru ku mapoto kugira nte nk'ubwo simba nkibushoboye simba nkibusaba.
Utembereye hirya no hino mu Rwanda uhasanga abagendana ubumuga basabiriza mu mabarabara canke mu bindi bibanza bihurirwamo n'abantu benshi. Abo Barundi baragaya iyo ngeso
tajye ubumuga mu mutwe ufise umutwe akomeye naho ingingo n'ibintu bisanzwe urashobora no kugendera mu kagare cyangwa kuri beki ariko ugakora ukaraba nawe ingene ko wakwiteza imbere.
Nubakina mayuko bo kwikura mu ivyo bintu byo gusabiriza kuko ntaho bishikana umuntu kandi urumva mu kwisuzuguza pisa nuko yo kwicara karaba ico yoshobora gukora akagikora.
No bahanura ko ahubwo bokora amaboko mu mpuzu bagakora.
Ishyirahamwe mpuzamakungu hase akagita impunzi rivuga ko rigerageza kwitaho abo bagendana ubumuga mu gihe abantu bose basabwa kuguma mu ngo zabo mu kwirinda ikiza cy'umugera wa corona lockdown mu Cyongereza kuva mu kwezi kwa gatatu n'umwaka. Iryo shyirahamwe ryemeza ko ryahaye imfashanyo y'uburyo canke y'ibiribwa abatari bake mu mpunzi zigendana ubumuga. Aba bobo bavuga ko bidakwiye ahubwo ko bakwiye gufashwa mu migambi y'iterambere. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku bw'ijwi ry'Amerika.
Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turabandanya n'ibiganiro tubafitiye muri kano kanya. Inkingo za mbere z'indwara ya COVID-19 zishobora gutangura gutangwa ku bantu bazikeneye kurusha abandi guhera mu ndwiza, nk'uko byemezwa n'abahinga mu bihugu by'Ubwongereza no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abambere bashobora kuzihabwa barimwo abakozi bo kwa muganga ndetse n'abandi bari mu zabukuru n'abasanganywe indwara zandukira. Nubwo amakuru y'izo nshancu atanga icizere, hari abavuga ko zishobora kuzogera mu bihugu bikenye zitevye ivyo nibindi mugenzi wacu Edi Rwema yabiganiriye ko n'abahinga barimo muganga Vedaste Ndahindwa akora mu gisata kijeje kurwanya ibiza mu ishami rya ONU gita amagara y'abantu ku isi mu gihugu cy'u Rwanda na muganga Emmanuel Mwiseneza ari mu gihugu cy'u Faransa. Muganga Ndahindwa yatanguye amubwira uko bakiriye amakuru y'uko izo nkingo zabonetse.
Ayo makuru yabaye makuru meza cyane ku bwacu, kuko abantu benshi bazi ko kandi bumvaga ko urukingo ari cyo gisubizo kirambye cyo kuba twarandura iyi COVID-19. Igihe cyose haba hataraba urukingo cyangwa umuti ukora neza, ntabwo dukeka ko tuzaranduka vuba. Rero kuba harabaye ko ry'ubushakashatsi bemeza ko yabonye urukingo kandi rufite ubushobozi buhagije, ni ikintu abantu bose bakiriye neza, haba mu gihugu cyacu haba no mu bindi bihugu, ngira ngo bavuga bati wenda twabona iki cyago tugicika. Gusa haracyarimo intambwe zigomba gukurikizwa, nk'uko ikigo kimaze kuvuga ko gifite urukingo, haba abandi bantu babyemeza. Icyo kigo wenda cyo muri Amerika cya FDA kibigiramo uruhare, hari umuryango w'abibumbye ishami ry'ubuzima ku isi naryo rizabisuzuma, bazana abahanga bakabireba. Iyo rero ubwo bushobozi bw'urukingo cyangwa bw'umuti bimaze kugaragazwa, noneho ryemererwa kuba bakora inkingo nyinshi cyangwa imiti myinshi kugira ngo bayitange mu bihugu byose mu isi. Rero icyo twiteguye ni uko isi yose yagira amahirwe angana kubw'urwo rukingo.
Kuri icyo kijyanye n'uko isi yose yagira amahirwe angana, hari bamwe mu bashakashatsi barimo abo muri kaminuza ya Duke hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bamaze kugaragaza ko ibihugu bikize cyane, aha navuga nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, Ubwongereza, Ubudage, bo bamaze gutanga amafaranga kuri ayo masosiyete ku buryo aribo ba mbere bazabanza kubona izo nkingo mbere yuko zigera ku bandi. Ndetse bamwe bakaba bagaragaza impungenge z'uko nta gikozwe kugira ngo izo nkingo zisaranganywe nk'uko wabyifuzaga, zishobora kuzagera mu bihugu bikennye nibura mu myaka y'ibihumbi 2024. Ni iki gikwiye gukorwa kugira ngo abaturage bo mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere cyangwa se bikennye nabo bagira amahirwe yo kubona izo nkingo zigisohoka?
Ibyo ni ibintu wenda harabayitekerejeho kera cyane, kuva tutaramenya ko urukingo ruzanaboneka hari cyakozwe. Umuryango w'abibumbye ishami ry'ubuzima ku isi bifatanyije n'ibindi bigo byitwa Gavi kizerereye mu gutanga inkingo n'inkingo nyinshi, Komisiyo y'Ubumwe bw'Iburayi n'igihugu cy'u Bufaransa, hari umushinga batangije cyangwa gahunda yatangijwe yari yariswe Act Accelerator. Ni ukuvuga ngo ni access to COVID-19 tools, bivuze ngo ni gute abantu bose cyangwa ibihugu byose byagira amahirwe yo kubona ibyibanze byo kurwanya koronavirusi. Muri ibyo tuvuga by'ibanze, hari harimo ibijyanye no gupima, ibijyanye n'imiti iramutse ibonetse, cyangwa ibijyanye n'inkingo. Iyo rero porogaramu y'inkingo yiswe COVAX ari nayo porogaramu yashyizweho kugira ngo ibihugu byose bibe byabona amahirwe angana yo kugera kuri urwo rukingo.
Muganga Mwiseneza, wowe urabivugaho iki?
Sosiyete ya mbere yatangaje ko yabonye urukingo ni Pfizer ikorana y'Abanyamerika, Iran ikaba ikorana na Biotech yo mu Budage. Yavuze ko yabonye urukingo nyine rwagaragaje ko rukora kuri 99%. Nyuma ya Pfizer, Moderna nayo yatangaje ko yabonye urukingo rukora, ndetse n'indi sosiyete yitwa n'indi laboratwari yitwa AstraZeneca nayo ivuga ko yabonye urukingo rukora nabyo kuri 70%. Ubwo rero icyizere kirahari, ayo masosiyete atatu yamaze gutangaza ko yabonye urukingo, ariko twibutse ko hari izindi laboratwari nyinshi zikiri zifite inkingo nazo ziri kugerageza. Mu minsi mike bashobora kutubwira izindi laboratwari nka za Sanofi ari gukora, Sanofi na GSK ari gukora, yitwa Kirvake nayo iri gukora. Institut Pasteur nayo iri gukora donko inkingo n'abashinwa aba Rusiya bose bafite amarabaratwari ari gukora ariko izo eshatu tumaze kuvuga haruguru nzo zimaze kubona imibare yemeza ko inkingo zabo zishobora kuba zabefikasi zagira zakora ku buryo zahaguruhushya bwo kujya gutya ku isoko.
Akanunga duce dusozera makuru twari tubafitiye muri kano kanya dushimire abagize uruhare bose ngo ategurwe yongera abashikire kuri mikoro mari kumwe na Jean Diane Ninahazwe ku izina ry'abagenzi bacu bose tubike abantu tubifuriza kwandanya mururanirwa mu byo murimo.